Muri ico kiganiro kubamenyesha makuru umushikiranganje w'abakozi n'akazi ubuyobozi bw'amashuri y'imyuga bukukira yavuze ko amashuri y'imyuga atazotangura ku munsi wa mbere w'indwiza nk'uko bamwe bavyibaza. Umushikiranganje Felix Mpozeriniga asigura ingene inyigisho z'amashuri y'imyuga zizogenda mu Burundi.
Mu bisanzwe mu mashuri y'imyuga nta mwaka kanone w'ishuri ubaho kuko ukuntu twigisha turavye icyo umuntu dushaka kwashika ko n'umwuga ashaka gukora bigatandukana rero gihe umwanya bitwara wo kwigisha uyo muntu nicyo twita mu gifaransa formation modulaire. Muri icyo gihe rero ntidushobora kuvuga yuko umwaka uzotangurira rimwe kandi tuzi yuko udashobora guhera tuzoherera rimwe cyaturaba rero yuko buri shuri byitunganije.
Mu bibazo bihanze ubuyobozi bw'amashuri y'imyuga harimo kubura inyubako zo kwigiramwo. Uwo mushikiranganje w'abakozi ba leta n'akazi avuga ko aho amashuri y'imyuga ari ivyigwa bizotangura vuba.
Ibyo nk'ubu abana barashaka kwiga bayobewe ishuri shingiro ntitwoleka ngo bamare umwanya munini muhira amashuri yahora akora bisanzwe y'imyuga azobakiye vuba. Turavye yuko ibintu byose byankenerwa bikwiye mugabo hari nayandi azotangura mu nyuma ko bazogenda yitegura aya bari ko barubaka ko azogenda arahera niko bazoza barakira abana.
Ku kibazo cy'ubukene bw'amashuri y'imyuga umushikiranganje w'abakozi n'akazi avuga ko ku butaka bw'u Burundi hari amashuri 111 132 ariko arubakwa. Umushikiranganje Mpozeriniga avuga ko ayo mashuri yuzuye mu minsi iri imbere abifuza kwiga imyuga bazoronka aho bigira. Ikibazo cy'abigisha b'imyuga nacyo nyine kirimwo mu bituma inyigisho z'imyuga zitazotangura vuba. Uwo mushikiranganje aratanga intumbero asaba abarongo ya makomine gufasha na cyane cyane mu gutora ibisata bifuza ko byo kwigishwa aho baherereye.
Hariho ibisata bimwe bimwe usanga abarimu bakenerwa guhugurwa kuko n'ibisanzwe nuko nabivutse aba nshobora kuguma ahandi ariko tukavuga tuti ibi bisata bigiye kugurwa bishasha twasabye yuko abarongo ya makomine bufatanya n'abarongo n'abari mu nama mpanuzi wa jambo z'amakomine kugira ngo batore ibisata bihuye n'ivyo izo komine zabo zikenewe.
Iyindi ngorane nyamukuru ihanze igisata cy'amashuri y'imyuga n'uburyo bw'amafaranga. Mu mafaranga leta ikoresha buri mwaka icyo gisata cy'imyuga kironswa ibyijana ubusa n'ibice bine. Diodone Gahama umuyobozi w'igisata cy'amashuri y'imyuga ku rwego rw'igihugu yemeza ibyo biharuro avuga ko n'imiburiburi icyo gisata cyoronswa ibyijana 200 kugira ngo ishobore gutanga inyigisho. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi atanga umwizero ko abegwa n'ikibazo c'indero bose bashize ingufu hamwe byose bizoshoboka. I Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi rya Amerika.